Nzamba.
Nzambi rasamirana.
Amakuru na Jean-Baptiste Bideha.
Turi kwa gatatu n'igenekerezo rya gatanu kunyonyo n'umwaka 2025 tuti namwe bagenzi mashimi yo kurikira radio Nzamba gatya kawe ndabahaye mwiro cyangwa imaramutse bivanye naho muherereye iri ni ryasango ry'amakuru mu Kirundi nayo akabagizwe n'izingingo nguru nguru zikurikira imvura ivanze n'umuyaga w'ihuhusi imaze iminsi igwa muri zone ruyaga komine Mugere yononye ibintu byinshi harimwo ibirima abanyagihugu basaba ko bugarukirwa kuba ahandi ho ngo bashobora kwicwa na kigoyi hari umupolisi afungiwe mu gashuka komisariya y'igipolisi mu Rumonge akaba yafashwe ariko atoza amafaranga ku nguvu mu mabutike y'abanyagihugu ku mutumba Murambi zone Burukiro ababesha ngo nayiterambere mugenzi we akaba yaciye anyaga abanyagihugu basaba ko yohanwa hisunzwe amategeko Burundi ngo bufite byangombwa byinshi byoshobora gutuma igihugu kiva mu kende kirimwo hamwe byotunganywa neza hagashirwa imbere intwari bereye ibyo bivugwa na Postendi Kumana arongoshira mu parseme ni nyuma y'ikiganiro yagiranye n'intumwa z'ikigega mpuzamakungu FMI ziriko zigira mu Burundi kubijanye n'ibibazo by'ubutunzi byugarije u Burundi aya n'ayandi mu kanya samikazi
Urakeneye kumenya makuru y'imvaho umviriza radio Nzamba agateka kawe ni kuri wezi tatu akaburungu Nzamba akaburungu org
Yasiye kwaramutsa imvura y'igihuhusi yaguye kuva ku munsi w'Imana uheze muri zone ryaga iri muri komine Bwere mu ntara ya Bujumbura yononye imirima itagira uko ingana abahaburiye ibyabo muri kino gihe bavuga ko bari mu kangaratete bakabona ko atagikozwe mu maguru masha kugira bagarukirwe ko bashobora guterwa n'inzara umwanyore wose inkuru tubaza Jean Georges Kibogora
amakuru dukora muri iyo zone ya Ruyaga atumenyesha ko imvura y'igihuse yaguye kuva ku munsi w'Imana yononye imirima itagira uko ingana imiryango yononewe ibyayo nayo muri kino gihe ikaba iri mu kangaratete kuko itabona ingene igiye kubaho igasaba Leta y'u Burundi gukora ibishoboka byose kugira ngo ibagarukire ko
turashaka ikibazo kidasanzwe kidufite ku mvura imvura ikigwa ku rugero ruteye ubwoba kuva ku munsi wa mungu imvura ikigwa ku rugero ruteye ubwoba imirima yatwawe imirima y'ibiharage imirima y'ibigori imyumbati yaratwawe byose biri mu mwonga hashitse na moto zahaka gukoroka rero twebwe tuyema kagenda gake ntiworaba imirima y'ibiharage imirima y'ibigori imyumbati yaratwawe byose biri mu mwonga hashitse na moto zahaka gukoroka
iyo miryango isaba n'abandi bagira neza kuyishyigikira muri izo ngorane ahandi ho ngo ishobora guterwa n'inzara mu minsi iri imbere
urakoze Jean Georges Kibogora amakuru ajyanye no gutunganya naho hari umupolisi yafungiwe mu gashuka komisariya y'igipolisi muri komine Rumonge mu ntara ya Buruga yagirizwa kwiba mu mabutike ku mutumba Murambi zone Burukiro yafashwe n'igipolisi ariko atoza amafaranga ku nguvu aho yavuga ko adayiterambere mugenzi we bari kumwe akaba yaciye atungwa nayo yameze abanyagihugu basaba ko bukingirwa bakareka kwama basahugwa nabo bakingiye inzu ya Pacifique Nkeshimana
nk'uko bivugwa n'abanyagihugu bo ku mutumba Murambi zone Buruhukiro ya komine Rumonge ngo ntibatahura ukuntu basahugwa n'abari bajejwe gukingira ibintu byabo ni mu gihe umwe mu bapolisi babiri bari kubatoza amafaranga ku mabutike yahagaritswe agapfungwa mu gihe yakavuga ko ari iterambere rya komine
avuga ngo jana amafaranga uragije ngo none naye ho byati jana ati abandi ko bayatanze n'abandi bayatanze jana amafaranga mugabo rero umwe ashavuga ngo naye iterambere bindi gihugu mugabo akaba ariko bashyira mu bintu byo gutera ubwoba utayatanze baragutera ubwoba bwose bari bamaze kuyatoza ku batike gitandatu.
Abanyagihugu basaba kwirinda nk'iyo yuhagarara, leta nayo igatunga nyigisho mu bapolisi bataramenya neza akazi kabo kugira ngo nibabandanye basongera isibe ubuzima bubi basanzwe babayemo muri kino gihe.
Ikibazo ni uko abapolisi bo bari bagejejwe kuducungera no kuducungerera ibintu kugira ngo dukore mu mutekano, ariko bagaruka bagaca batwiba. Birateye ubwoba, birateye amakenga. Twagerageza leta rero idufashe, abapolisi barakenewe inyigisho by'ukuri, haraboneka ko hakenewe inyigisho mu gipolisi kugira ngo bamenye ibyo bagejejwe, bamenye uko bakora n'ibyo bakora, kuko ubu twisanga twibereye mu bukene, urumva nabo n'ubucaraga.
Mu ruganda rwo kumenyesha amakuru wa Radio Inzamba Gateka Kawe, twagerageje kurondera abo mu ntwaro cyo kimwe nabo mu gipolisi muri komine Rumonge kugira ngo batange umuco kuri icyo kibazo, ariko ntitwashoboye kuyaronka.
Murakoze Pacifique Nkeshimana. Uburundi bufise byangombwa byinshi byotuma igihugu gishobora gutera imbere, n'umwimbu kongerekana ibyo kugira ngo bishoboke bisaba gutunganya igihugu neza mu gushyira imbere intwaro ibereye. Ibyo bivugwa na Faustin Ndikumana arongoye ishyirahamwe Parseme, ni nyuma y'urugendo rw'akazi intumwa z'ikigega mpuzamakungu FMI ziriko zigira mu Burundi zagendeye n'iryo shyirahamwe Parseme, aho baganiriye ku bijanye n'ingene ubutunzi bwifashe mu Burundi. Kurikira Faustin Ndikumana.
Bisaba yuko ibyo by'ibiciro leta rugaragaza no kurafata ingamba zimwe zimwe na cyane cyane ziya zituma amafaranga atafatiye kwaguma gwira mu gihugu agacika nk'ibipapuro, kandi atabikorwa byo kugwiza umwimbo biriko birakorwa bikwiye, ugatusanga igihugu ntikiriko kirahungukira. N'ibijanye rero n'ibi bintu by'ishoka ry'ubutare, bavuga yuko hari amareforme, inzahabu zigashorwa muri BRB, ubutare buguma bushoka bugenda mugabo. Tukavuga tuti ikintu kivyerekana nuko amafaranga yinjira mu kigega ca leta akinjira muri BRB akaza mu mabanki y'udandaji, amabanki y'udandaji agashobora kugira ama importation, hanyuma igihugu kikahabombokera, abantu bakareka kwirukira ayo masoko yo ku ruhande, kandi bategereza kuja mu mabanki nkuko bitegereza kugenda ku mabanki ari cyo yashingiwe ca mbere gufasha abanyagihugu mu bikogwa nka bene ibyo. Hamwe na leta ikabikogereza tukaraba no muri leta ingere bagerageza gukingira ibyo bihengere by'ibintu bishoka hanze bitajwi cyane byinjira mu Burundi, umenga amafaranga yagiye yasohotse ntangana n'ibyinji, ibyo bihengere bakabikingira ko bitwara amahera igihugu cyane, leta ikategereza kuvyumva. Rimwe rimwe ugasanga ibintu byashotse mu Burundi, amasatistike byashotse wagenda mu bihugu byashokemwo wasanga hoho batweretse ko bakwiye ibintu mu Burundi byinshi, bemporosa ibintu mu Burundi byinshi gusumba ibyo twe tubona ko twashoreye hanze. Ucamva yuko haba hariho ama importation, ama exportation atazwi, cyangwa ugasanga amahera yasohotse mu Burundi mu importation mu gihugu kanaka ni menshi, mugabo wagera mu wagera mu bihugu bimwe bimwe ugiye kugira rapproche, mugasanga aho wabona yuko temporose ibyo bintu, ugasanga ibidanazwa amahera mu nako yasohotse kandi ibidanazwa byinjari bikumva ko hariho ikibazo, kandi bitabita bituma haba gahombe kanini kama miliyoni y'amadolari menshi. Icyo rero twagikorera kugira n'izo politiki zije mu ngiro neza, hariho migambi twasabye ko yoja mu ngiro n'ingogana cyane cyane nk'icegeranyo cy'igihugu mpuza makungu FMI mu kubijanye no kutsimba tarimo ingene intwari ibereye ifashe mu gihugu, itugasaba leta dushimitse ku cyo cegeranyo yogikorera ko kandi katereka Abarundi tukabona neza aho tugwaye kuko n'icegeranyo bakoze, hanyuma mbere kikacacungirwa na wa mugambi w'igihugu jeje kugwanya ibiturire no gusimbata intwari ibereye uri kurategurwa, uwo mugambi ugafatirako, hanyuma igihugu kikagira strategy kiriko kirakora kugira kive muri aka kaka ibintu by'ubusuma usanga birenze. Hanyuma ikindi nico bita plan de stabilisation macroeconomique, nayo iri kirarangira iyo gutuma ibintu by'ibiciro ibyo by'amadovize ibyo bintu byose bituma ubutunzi bw'igihugu ntibyifashe neza butizegwa n'abandi zimitahe bikarabwa neza bikaja mu ngiro, ntibibe ibintu byandikwa bitariko biraja mu ngiro. Hanyuma muri icyo gihe kikacipuza amakungu FMI kigaheza kigasuduha uburyo bwo gushyigikira iyo migambi.
inzamba.
Imbere gusozera no makuru dukurikirana higaniro ku isoko mu higaniro cy'uno munsi tugaruka ku bantu bagandagwa ku bwinshi muri ino minsi mu ntara zitandukanye z'u Burundi, akenshi bikaba akamizwe n'ingoma ababuze ababo bagasigara mu gahita ntangire ku isoko bugashikirizwa na Desire Hatungimana.
Kwisoko ni kiganiro mushikirizwa mukagitegurirwa n'urunani rw'amaradio Radio Inzamba agateka kawe, Radio RPA ijwi ry'abanyagihugu na Radio Television Renaissance.
Mu gihugu cy'u Burundi mu ntara zitandukanye abantu babandanya kugandagurwa bagatorwa ari biziga. Amashirahamwe atandukanye yagateka kazi na muntu mu byegeranyo byayo arerekana ko kwezi guheze kwa cumi abantu yamenye bagandaguwe barenga 20. Ayo mashirahamwe adaharanira inyungu za politike asaba ashimitse leta guhana yivuye inyuma abakora ubwo bubisha, ariko kugeza uno munsi ahenshi leta ikica amatwi ababuze ababo bakabura ubatunganiriza. Ikiganiro ku isoko cy'uno munsi mwagiteguriwe na Jewe Desire Hatungimana. Ukwezi guheze kwa gitugutu kwaranzwe n'ubwicanyi bwasubiriye kwimonogoza mu bice byose by'igihugu, nk'uko ibiharuro byegeranijwe mu byegeranyo bitandukanye by'amashyirahamwe aharanira agateka kazi na muntu n'amakuru atangwa n'abanyagihugu abarenga 20 nibo bamenyekanye ko bagandaguwe muri kuno kwezi mu ntara zine z'igihugu. Bamwe bagandaguwe hakoreshejwe ibigwanisho bisanzwe, mu gihe hari n'abandi bagandaguwe hakoreshejwe ibigwanisho bicira umuriro. Ni inkuru tubaza mugenzi wacu wa Tele Renaissance Reverien Bazikamwe.
Intara ya Bujumbura iri mu zabonetse mu bwicanyi bwinshi muri zone ya Buganda komine Bukinanyana. Abagabo batatu batowe bagandaguwe mu minsi ibiri gusa. Uwa mbere yatowe atambaye yuzuye ibikomere ku mutwe no ku izosi, akaba yatowe kwa 2024 gitugutse uyu mwaka munsi y'ikiraro kiriko kirubakwa ku ruzi Rusizi ahitwa Kaburano. Icyo kiziga cyaciye kijyanwa ku bitaro bya Clinique Ubuntu. Bukeye bwaho abandi bagabo babiri baciye batogwa mu murima w'imyumbati ahitwa Gasenyi, hegereye ugo ruzi nyene rwa Rusizi. Amakuru ava ngaho mu Gasenyi akemeza ko ibyo biziga bibiri byariko birononekara bitashoboye kuja guhambwa kure yaho babikuye, baciye babahamba ngaho nyene ku itegeko ry'abajeje intwaro ngaho. Ababonye ivyo biziga vyose bakavuga ko abo bantu batashoboye kumenyekana, bagakeka ko bashobora kuba biciwe ahandi bakaza gutagwa ngaho ku Rusizi. Mu ntara ya Gitega naho abantu batandatu harimwo abakenyezi babiri baragandaguwe mu makomine ya Gitega na Bugendana, bikavugwa ko yoba yabaye amatati akomotse ku ndyane z'amatongo. Ikibabaza abanyagihugu nuko hatanzwe itegeko ko abo bantu bahambwa batabanje gukoregwa ibipimo kwa muganga kugira bemeze uburyo bapfuyemwo. Mu ntara ya Burunga naho abantu batatu nibo bamenyekanye ko bishwe. Mu ntara ya Butanyerera naho nyene harapfuye abantu babiri, umwe akaba yari umwana. Bose hamwe babaye 15 bagandaguwe mu makomine 5, abandi batanu bagandaguwe hakoreshejwe igwanisho bicira umuriro mu makomine ya Kanyosha, Bukinanyana, Mubimbi na Bubanza, mu gihe hari abandi babiri bishwe bacumiswe imbugita mu makomine ya Kirundo na Kayanza. Amashyirahamwe aharanira agateka kazi na muntu akaba yiyamiriza ubwo bwicanyi mu gihugu gisa nk'uko atabutungane buhaba. Abanyagihugu baba habera bene ubwo bwicanyi bavuga ko bahaba mu bwoba bwinshi, cyane cyane ababa ku nkengera z'uruzi rwa Rusizi, kuko bavuga ko naho hatogwa ibyo biziga biboneka ko abategetsi batabinezwe ngo bamenye abo bantu bicwa abari bo n'icyo baba bahowe.
Arakoze Reveriano Bazikamwe. Bwicanyi bwasubire kwimonogoza mu gihugu burahagaritse umutima abo mashyirahamwe adaharanira ibyicaro bya politiki. Umushingwa manza Janvier Bigirimana, umunyamabanga mukuru w'ishyirahamwe Fokode, ababazwa n'uko ubwo bwicanyi utigeze buhagarara haraheze imyaka 10. Aragabisha inzego za leta n'imbonerakure zikora kenshi ayo mabi ku munsi uri izina bazobibazwa.
Ibyo bintu twarabimenye kandi kibabaje nuko ibyo bintu bikogwa nabo mu nzego za leta bikaboneka yuko ubutegetsi bwa CNDD de burongowe n'umukuru w'igihugu Barisito Ndayishimiye atana kimwe buri ko barakora kugira ngo bahagarika ayo maroregwa ahubwo bibandanya byimunogoza rero twagomba gusubira kwibutsa abo bari ko barabikora canke ababaha inkigi ni kuvuga guhera ku mukuru w'igihugu n'abandi bose bateza ubwicu bakoze kugira ngo ubwo bwicanyi ko kunyuruzwa abantu bakabugwa irengero bihagarare bamenye yuko ivyo bakora abarundi bari ko barabitegereza sabo bonyene babuze ivyo bintu bateza kubikurikirana hari abarundi uno munsi babayeho mu bwoba batagira ubutungane bicwa bakanyuruzwa bakabura uwo baririra hari amashira hamwe ariko arabikurikirana rero ababikora bamenye yuko bitebuke bazokubitwa intahe mu gahanga kinacu umuntu atokwibagira kuvuga nuko kuva ubwicanyi buba muri 2015 nta kintu na kimwe kigeze gikogwa na leta ya CNDD kugira ngo abarundi baronka gahengwa ivyo rero ntibishobora kwijana bamenye ko ubutegetsi bw'iki Kenya ubutegetsi bw'inguvu ubutegetsi butubahiriza amategeko ubutegetsi bushira imbere igikenye mu by'ugutwara bamenye ko bwama buheza nabi abari ko barakora ivyo rero bamenye ko ateza kuzovyishura
mushingwa manza Janvier Bigirimana arasaba leta ko yokwikubita agashi igahagarika ayo mabi nayo ku miryango yari ko barakoregwa ayo mabi isabwa gukorana n'amashyira hamwe aharanira agateka kazina muntu kugira ayo mabi amenyekane maze ababikoze bazoshengezwe
tugasaba rero yuko bukwikubita agashi bakagira ikintu na kimwe bakoze kugira ngo abanyuruzwa abicwa ibyo bintu bihagarare tugasaba yuko rero abarundi buguma bakanuye amaso maremare muri kino gihe byo kunyuruza abantu kubica bya bandaneje by'imunogoza kugira ngo bakurenderane n'amashyira hamwe ahamye hagati y'akazi na muntu mugerageza gutabariza aho bishoboka na cyane kugira ngo iyo ibyo byaha bikozwe bishobore kwandikwa ahantu kandi tukibaza yuko ibitebuke habayeho gushira ingufu hamwe abarundi nabo bahanira hagati y'akazi na muntu hazote bakagira ikintu gikozwe gituma ababikoze bashobora gukurikiranwa n'ubutungane
nikora ku kagohe k'umushingwa manza Janvier Bigirimana dusozereye ko kino kiganiro kandi ndabashimiye mwe mwese mwateze amatwi irindi sango ni kuwa gatatu w'indwiza
cyari kiganiro ku isoko.
Inunga hachiri dusozera anu makuru yacu nkabashimiye mwe mwese uteze yombi ngashimira na bagenzanje wese ugutikiwe bamfashije kwaturukaniriza kugire aho bamfahwe mubanye n'umubyanyu na gahwana.